Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Jean-Marie Ndabashinze.
Turi ku munsi wa kabiri genekerezo rya munani mu kakara mwaka w'2025 tuteye namwe bagenzi mwashimwe gukurikirana radio Inzamba agateka kawe ndabahaye mwiriwe ndabaha n'ikaze muri ano makuru twabateguriye amakuru aza kuba gitwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira abantu bagera kuri 14 bo ku mitumba itatu yo muri komine Kibago ihano rubye n'igihugu cya Tanzania nibo bavugwa ko bamaze kwitaba Imana biturutse ku ngwara itaramenyekana imaze iminsi abajejwe ubuvuzi muri iyo komine bavuga ko bakibandanya ubushakashatsi babifashijwemo n'abahinga mu bushikanganji bw'amagara y'abantu kugira ngo bamenye neza ibyerekeye iyo ngwara Mwicho gisata nyene muri komine Rumonge ingwara y'agasama iragiramiye abana bakiri bato aho batatu bamaze guhitanwa niyo ngwara y'agasama abanyagihugu baho bagatera kamo abajejwe gisata c'amagara y'abantu gufata ingingo zo gukinga iyo ngwara abanyeshuri baba 54 nibo bakoze kuri uno wa kabiri kibazo cha leta giha uburenganzira abanyeshuri bahejeje ishuri shingiro bwo kuja muri kaminuza mu bushikiranganji bw'indero bemeza ko atangorane zaranze umunsi wa mbere w'ico kibazo amakuru twabateguriye saya gusa mu kanya tujya kuri Donido
urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru tugira duhere mu bijanye n'amagara y'abantu hari ingwara itaramenyekana imaze guhitana abantu batari bake ku mitumba itatu yo muri komine Kibago ihana urubibe n'igihugu cya Tanzania ufashwe n'iyo ngwara ngo arashuha akayogwa akongera agacibwamwo abanyagihugu bemeza ko amaze gupfa abagera kuri 14 ariko ibyo bitigiri bikaba bidahurizwa ko n'abajejwe amagara y'abantu aho muri komine Kibago mu ntara ya Burunga inkuru tubaza Julienne Muzinga
ubwoba n'uruhagararanye byinshi mu banyagihugu bo mu ntara ya Makamba cyane cyane muri komine Kibago aho indwara itaramenyekana imaze gufata abantu ku bwinshi mu mihana yegereye urubibe rwa Tanzania amakuru avaho avuga ko abantu 8 bapfuye ku mutumba Murambi abandi 3 ku mutumba Bukeye hamwe n'abandi 3 ku mutumba Nyakazi iyo ndwara yihuta cyane mu kwandukira ngo ibimenyetso byayo ni ubushuhe bwinshi kudahwa no gucibwamo hamwe no kugoyagoya abanyagihugu bavuga ko uwigwaye yumva ameze nk'uriko arasha mu nda akayogura utavana ko agaheza kitaba Imana mu kiringo kitarenza amasaha 6 abarongoye amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Kibago bemeza ko bamaze kumenyekana bapfuye 5 ariko bagasigura ko iyo ndwara itaramenyekana bakeka ko yobaturutse mu gihugu kibanyi cya Tanzania kuko imisozi yagaragayemo iyo ndwara iri ku rubibe mu gukinga ikwirakwira giyo ndwara abarongoye amagara y'abantu mu karere k'ubuvuzi ka Kibago basaba abanyagihugu gukurikiza ingingo zo kwirinda zirimo kwirinda guhana yambu mu minwe gukaraba intoki kenshi n'amazi meza n'isabune kuvoma amazi meza yo kunywa hanyuma bakayateka gushika abize no kwitondera isuku mu bibanza rusange abajejwe amagara y'abantu ngaho Kibago bavuga ko bamaze kurengerwa kandi badafite ibyambagwa bibarinda n'ibindi bikoresho byo kwirinda iyo ndwara abajejwe amagara y'abantu bakavuga kandi ko hari umugwi w'abahinga uva mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu uri kurakora kugira bafashe kumenya ingwara yariyo ariko hagataho basaba abantu bose kwirinda uko bishoboka kose
Julienne Muzinga turamukengurukiye muri ico gisata c'amagara y'abantu nyene aribonekeza abana bagwaye ingwara y'agasama mu bice bimwe bimwe byo muri komine Rumonge abana 3 baramaze gupfa nk'uko amakuru ava muri iyo komine abivuga abanyagihugu basaba abajejwe gisata c'amagara y'abantu gufata ingingo zo gukinga cane cane mu bice bihuriramwo abantu benshi n'inkuru ya Pacifique Nkeshimana
Propo mu makaritsiye atandukanye no ku mitumba imwe imwe yo muri komine Rumonge avuga ko hibonekeza abana bafatwa n'indwara y'agasama abo bana ngo baba bariko barakura bafite hagati y'imyaka 2 n'imyaka 5 canke munsi y'imyaka 2 ayo makuru amenyesha ko abafatwa bafurutse mu mubiri wose bagatora gahengwe ari uko bajanywe ku bitaro ayo makuru iyo ndwara remezwa namwe mu masoko ku mavuriro no ku bitaro yemeza ko hari abamaze kuboneka ku bitaro bafise ibyo bimenyetso. Bamwe mu baganga baratomora ko ibibanza bihurirwamo n'abantu benshi bibangamiwe n'iyo ndwara. Akarorero gatangwa ni mu masoko mu baganga no mu kigo kirimo impunzi z'abanyekongo co ku mutumba Mutambara muri zone Gatete muri komine ya Rumonge. Muri ico kigo abana bababa 10 baramaze gufatwa n'iyo ndwara, batatu nabo bakaba bamaze gupfa nk'uko bibandanya bivugwa n'ayo masoko nyene. Abanyagihugu basaba jeje ugisata cy'amagara y'abantu muri iyo komine gufata mu minwe ico kibazo, barondera ukuntu bokingira abatarafatwa abamaze gufatwa nabo hagatunganywa isekeza ryo kubavura.
Inzamba
amakuru twabateguriye tuyabandanize mu gisata c'indero kuri wa kabiri genekerezo rya 8 mu kakaro niwe hatanguzwa icese mu gihugu cyose ikibazo ca leta giuburenganzira abanyeshure bahejeje ishuri shingiro kuja muri za kaminuza. Abanyeshure baba 54 barimwo abakobwa 30 akaba aribo bakoze ico kibazo mu bibanza 100 vyategekanijwe. Umushikiranganje ajejwe indero n'ubushakashatsi François Habyarimana yatanguje ico kibazo kuri lise ya Mwaro mu ntara ya Gitega, yavuze ko atangorane zaranze umunsi wa mbere w'ico kibazo, ahubwo yasabye abanyeshure kugira ko bakorana umutima uri munda no kuzokwitura umugubijejwe mu gihe bobona ko bakosowe nabi. François Habyarimana n'umushikiranganji w'indero mu Burundi.
Icatumye twishikira ku kivi bwa mbere no kuraba ingene ikibazo gitunganijwe, kuraba ingene biriko biragenda, kandi twasanze biriko bigenda neza cane rwose. Twaboneyeho rero n'akaryo ko guhanura abanyeshure kugira ngo icyo kibazo bagikore ubwa mbere bafise umutima munda, kuko iyo uje gukora ikibazo ufise ubwoba ni cya mbere gituma ushobora kuyoberwa n'ubwo woba uzi ubwenge. Rero impanuro ya mbere twabahaye ni yuko bagikora bafise umutima munda. Birashobora gushika ikibazo bahereko ku munsi wa mbere kikamera nk'ikibagumira, twabahanuye yuko batoca batamye ikigazuzo, ahubwo boshira ukubute ku mugoroba bakiga ibindi bibazo bazokora ejo, kugira ngo aho bahonze ku kibazo cy'uno munsi bahirihe mu bibazo bizokurikira, hanyuma mbere muri rusange bace basanga bamenye. Iyi ni impanuro twabahaye ni yuko ni hagira ko tubamenyesha amanota baze bayarabe, barabe ko bakosowe neza, barabe yuko amanota bayatoranije neza, uzosanga haragahaze aca bimenyesha umugwi w'igihugu ubijejwe hakiri kare. Twarasohoye itegeko shikiraganji ryerekana ingene bizogenda n'iminsi bizokogwamwo kugira ngo ubone akacanke kari yashobore kubimenyesha. Kubamenyesha rero yuko iminsi yategekanije iheze kwa tawundi tuzosubira kwakira. Twamaze kumenyesha abayobozi b'amashuri bose yuko iryo tangazo n'iryo tegeko shikiranganji yuko biba bimanitswe ku mashure yose. Ariko rero ku mashure twaciye ko twasanze hari abayobozi bari bonye iryo tangazo, babonye n'iryo tegeko shikiranganji ariko batari manitswe. Twabibukije rero yuko babwiza guca babimanika kugira ngo abigisha babibone, abanyeshuri babibone, ntihagire uzokwitwaza ngo ntiyabibonye.
Abigisha bagera ku 2000 bazoronswa akazi mu mashuri n'ubushikiranganji bw'indero mu mwaka w'ishuruza. Ni bake cyane umuntu agereranije n'ibitigiri bikenewe muri ico gisata. Ibyo bishikirizwa n'urunani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi, FENASEB. Antoine Manumarongoye ugo runani amenyesha nyabuna ko agikenewe abigisha barenga 10,000 muri ico gisata, agasaba kuri ico gitigiri cyo kongere zwa bikajana no kuongereza imishahara abigisha kugira ngo bagomeye ku kivi banononokewe. Tumwumvirize.
Abigisha bakenewe mu mashure bararenga 10,000 kandi bitigire kuma byiyongera kubera abigisha baja mu karuhuko k'izabukuru abitaba imana hamwe n'abatakazi. Umushikiranganji ajejwe indero n'ubushakashatsi aheruka kumenyesha ko umwaka w'ishure ugiye kuza wa 2025 ushira wa 2026 hazohabwa akazi abigisha bashasha bangana n'ibihumbi bibiri. Yego, ugereranije n'635 bahawe akazi umwaka urangiye wa 2024 ushira wa 2025, wumve ngo igitigiri caraduze, ariko igihengeri kiguma ari kinini uravye abakenewe. Kugira leta igerageze kukizibira ica yikora ku bakorera bushake n'abakutsa kivi, ariko abo nta mwimbu ushimishije umuntu yobitegako. Abakorera bushake n'agashiruka bute kadafadika baronswa kava mu ntererano y'abavyeyi rimwe na rimwe kagateba canke abayobozi b'amashuri bamwe bamwe bakaba barakikorako. Nta n'amategeko abagenga n'abakutsa kivi baronswa agashiruka bute kadafashe kavuye muri leta canke gatanzwe n'abavyeyi. Aba rero n'umwanya urabagora kubera bafatikanya n'akazi ka misi yose. Ubukene bw'abigisha mu mashuri buri mu bituma n'inyigisho ziguma zitakaza kanovera, kuko abana batakaza umwanya munini batariko bariga. Mu runani rw'amasendika yo mu gisata c'indero n'inyigisho mu Burundi FENASE, dusaba nyabuna leta kongereza igitigiri c'abaronswa akazi, kuko ibihumbi bibiri bategekanijwe bari kure y'igitigiri gikenewe. Iruhande y'ivyo ni ngombwa iduza agahembo k'abigisha bari ku kazi kugire bagume ku kivi. Naye ahandi ho ubukene bw'abigisha buzoguma bwisubiriza imyaka yose.
Ni kuri iyo nkuru ivugwa mu gisata c'indero dushije dusozerera kamakuru twari twabateguriye kuri uno wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire abagenzi banje bamfashije kuyegeranya, ndabifurize kuroranirwa mu vyo murimwo naho gutaha.